Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiwe neza nshuti mwese namwe bakunzi Radio Ijwi ka muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga abarundi bahurikiye imigambwe itandukanye hamwe n'abahurikiye mashirahamwe adahanira ibyicaro vya politike bagize imisi bashikiriza ivyiyumviro vyabo kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka wa 2020 mu Burundi hamwe no kuvyerekeye imigambi n'ingingo vyo gufatwa kugira ngo ayo matora azobe mwituze maze mu Burundi haboneke amahoro, umutekano hamwe n'iterambere birama. Mu kiganiro muri sanga ya cyo munsi twatumiye umutegetsi yanonosoye politike y'Urundi kandi igeze no kuba umukuru w'igihugu mu iki gihe akaba ari umukemuza amateka, uyu nawe ni Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Mu iki kiganiro rero turamusaba ace hirya no hino bimwe mu bibazo nkoramutima biriko birashikizwa n'abarundi batandukanye barimo abarundi bamaze imyaka irenga ine mu buhungiro. Mwiwe neza Perezida Ntibantunganya. Muratwumva?
Ndi bivuga nabi cyane gose, ndabumva neza. Kuri telefone ya cyangwa bari hiyo.
Reka mbaze abo turi kumwe mu byuma ngaha turabinyere bo yihingura kugira ngo akumve neza.
Ibi nebe ijwi rya nyurishitsi no rirajwangarara.
Reka mbaze abo turi kumwe twumve ingene bogira ubuhinga kugira ngo tubumve neza. Mukanya reka turasubira guhamagara Perezida Sylvestre Ntibantunganya ko telefone ntiriko ivuga neza, ariko ibintu tuyaga cyane biza kuba ivyerekeye ivyiyumviro biko birashikizwa n'abanyapolitiki batandukanye, eka bari mu nunani senared, eka abanyapolitiki batandukanye abahurikiye mu mashirahamwe adaharira inyungu za politike, abo bose nibaza ko bagize iminsi bashikiriza ivyiyumviro bijanye n'amatora cyane cyane bikaba bijanye kandi n'ukuntu mu Burundi huboneka amahoro n'ituze birama ntibibe nk'uko vyamye biba igihe cyose hegereje amatora mu 2010 eka mu 2005 eka no mu 2015. Ivyo rero ni ibintu abanyapolitike benshi baguma bagaruka ko twa kwibutsa ko no mu minsi iheze umukuru w'urunani senared Dr. Jean Minani nawe nyine yatangaje ko reka urunani arongoye witeguriye gutahuka. Nk'uko rero twashaka kubibaza umunyapolitike w'inararibonye mu Burundi Perezida Sylvestre Ntibantunganya, nashaka kubwa mbere na mbere mu tubwire ku vyerekeye ivyatangajwe n'urunani ukuntu mwavyakiriye urunani senared ruherutse gutangaza ko witeguriye gutahuka mu Burundi mu gihe na leta y'u Burundi ikayobaha ikiganiro cyangwa ibiganiro. Perezida Ntibantunganya, iyo nkuru mwayakiriye gute?
Jewe mu buzima bwanje bwa politike ndemera yuko mu bintu bimwe ivyose ariko biranga demokrasi harimwo uko abenegihugu bagira uburenganzira bwo gutora. Iyo ugiye gutora rero uko nyine ibyo rivuga ibitomora nuko ugiye guhitamwo ukawufite uburenganzira ubushobozi bwo guhitamwo muri byinshi canke muri benshi. Hagize rero nko muri aya matora avugwa mu Burundi yegereje abagira bati natwe naho twari twavuze yuko tutazoyaza mutuzoyajamwo urumva haragira ico byunguye muri demokrasi bifatiye kuri ibyo byo gutora yo kubindi imvo z'abatumye ubwabo tije no zisigura nibo bazi neza imvo n'imvano yayo batumye ngo icyo cyo kubiye nuko bize batuye matora cyo tuma haba abantu benshi bahiganwa hanyuma abarundi bakagira uburyo gutora uwo bashimye muri bo kiretse gusa bibaye ugasanga amatora ntateguwe neza ku buryo nyene abarundi bashobora kwitorera kandi uko batoye bikari byo bisohoka mu biharuro bitangwa inyuma y'uko amatora yabaye
hari abarundi batari bake bavuga ko bihweje ivyatangajwe none ni Senaride eka nivyo uyo mu gorunani gwarutangaza mu ntango babona ko gorunani goroheje imvugo namwe niko muyibona
eka nuko ndabikubwiye umunye politike wese arafise uburyo agira ati ndagira politike hariho abo uyu munsi usanga ko numengo baradadaza hanyuma ugasanga hagize igihinduka kiba ikiborohereza cyangwa kibagora ugasanga urashobye guhindura intumbero mugabo igihambaye nuko ashobora kwemeza abakurikirana nacare cyane abo politike y'u Burundi iraba no kuvuga bene Burundi yuko guhindura intumbero itafise izini siguro gutaha rero bwa mbere ho n'uburenganzira bwabo kuko n'abarundi barafite uburenganzira gutaha mu gihugu cyabo mugabo urumva bagize ati tugiye gutaha tuje mu matora birumvikana ko hirya no hino hagira abantu bagenda bavuga ukuca kuriya kubera kuko iyo ntumbero nshasha usanga hashobora kuba abatayumva cyangwa abandi bakayumva mu gihe ndabure ndabo nyene akangodongona
nkuko mubizi Gorunani ngo yarasabye ko hoba eka ibintu bimeze nk'ibiganiro leta yubaha ibiganiro ariko mu nyishu leta y'u Burundi yatanze yavuze ko abo barundi nkuko mubivuze ari abarundi nk'abandi bashaka gutahuka igihe bashakiye ariko idateganya kugira ibiganiro iyo nyishu ya leta yo yakiriye gute
biva ku kugende umuntu abona kuganira buriya iyo mugiye guhiganwa ubwa mbere wo guhiganwa ni kuganira muganira mufise uwo mugira muti iyo tuvuga byose uzoca urubanza ni naka aho naho uca urubanza si ubundi niba abarundi bo bene igihugu mugabo kandi iyo ugiye guhiganwa ni nkenerwa yuko muhiganwa mufashwe kumwe buriya imigwi ibiri igiye guhiganwa ku kibuga cy'umupira ni ngombwa ko haba amabwirizwa bagenda bakurikiza iyo ushaka ko bahiganwa neza rero ayo mabwirizwa abari amabwirizwa yashinzwe atakuraba nkunzi hanyuma kandi iyo ushatse kumuhiganwa haba hari kandi n'abahagararira uwo mupira kandi bakaba batagize aho begamiye cyo kirakenewe iyo ugiye guhiganwa kandi ni ngombwa yuko umwe atoshiramwo uburyo burengeye uraze ubw'uwundi havuga mu by'amatora urabona ngiye mu bihugu by'iwanyu ngizo za Amerika murandavyumba no mu Bufaransa usanga hari ibyo bagenda bavuga bati ego umuntu azokoresha uburyo mugabo azokwereka niyo bwavuye kandi hariho uburyo adashobora kurenza urumva rero hariho amabwirizwa hariho amategeko abagenga amatora asimbutse ugushiraho abagenda bahagarira ayo matora muri wa mugwi wigenga ujeje gutegura amatora haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'intara haba ku rwego rw'amakomine ugasanga rero ndabonye nabo bantu barimwo batizo kuba abantu bavuye mu mice yose nari ngiye kuvuga ngo ihumuriza abagikadwa bose ikabizeza yuko amahiganwa azoba kurunganwe
hari abantu bavuga ko mu iki gihe bihweje imvugo ya leta y'u Burundi akaba kihweza n'imvugo y'urunani Senaride eka n'abandi banyapolitike babona ko impande zose zataye umwanya haheze imyaka 4 imvugo nk'iyo itari bwaboneke namwe murako bashora kuba barataye umwanya
reka tureke kuza twaduterana amajambo kuko kenshi ara usanga ndavuga gutyo bataraje neza icatumye abafashe ngingo bayifata birashobora kuva nuko abo bantu bafashe ngingo bari siguye mugabo kandi je murabona umengo muri politiki y'u Burundi hari abantu bafise ururimi rworoherwa iyo ruvuga abandi mugabo nturabe nabo ico bari kubarakora naho muri senarete urazi ko hariho abavuga gutyo mu minsi heze bakavuga bati umuntu wese yahora ngaha agiye i Bujumbura agiye hehe abari umuhemu mugabo ngira ngo ubu barabona yuko atari ibyo kuri ubu ko aribo babigize ariko jewe saho nshira ikibazo ndagishyira ahubwo ku kugene abarundi bo bene kino gihugu cacu natwebwe turimwo twe tugira politiki botegera neza ingene amatora yegereje aratora atizo kuyo neza kuko n'amatora azotuma u Burundi butera intambwe ugiye kuraba iyo bwavuye aho bugeze niyo butezwa kuja ndakunda kubisigura nejo bundi narabisiguye cyuko ndabyumva ugiye kuraba abantu bari hejuru mu nzego z'igihugu abari hejuru mu nzego z'imigambwe abari hejuru mu nzego z'amashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibibanza bya politike abari hejuru mu mwuga wo kumenyesha makuru atari hake abari hejuru mu mashengero hejuru mu bintu byinshi na kino gihugu usanga ari abantu bafite imyaka iri niburiburi yegereje imyaka 50
bakiri bato cyane yego
bakiri bato wagenda ukaraba ugasanga n'abantu batanguye kujya muri ibyo bintu mu myaka y'igihumbi kimwe na 90 mbere genda kwenda gutangurira mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1987 utusanga rero ari abantu baciye mu nzira zaranzwira zangorane y'ugucacamwo muri iriya myaka rero ugasanga arashobora kuba no muri bo abafise uruhara muri ya byagoranye muri iya myaka haba iz'inteka n'imarangara haba ibyabaye mu myaka y'igihumbi kimwe n'1991 1992 asivuze ibyabaye mu 1993 aho perezida Melchior Ndadaye yagandagurwa hamwe na bamwe bari bafatanije ukaraba ubwicanyi bwakurikiye ukaraba intambara yakurikiye ugasanga rero abo muri izo nzego nakubwiye haba mu nzego z'igihugu haba mu migambwe haba mu mashyirahamwe yanaya hirya no hino ugasanga nibo bari hejuru ubwo bamanuka hasi rero ugasanga ubu uze nongere nsubiremo atana kimwe usanga rwagirizwa cyangwa rwiyagiriza muri byabaye muri iyo myaka
ari nacyo gituma abantu bakwiye kureka kuvuga mu kivunga
ntakuvuga mu kivunga cyo gituma njye mvuga ni aya matora arabayategura arabazo yajamwo ari n'abarundi na bene burundi cyane cyane bategezwa kubona rero icyo gihe u Burundi bugezemo abo nkubwiye umwana w'imyaka 18 nako si umwana adatumba kuko ntibazotora yavutse ryari yavutse mu 2002 umwaka umwe inyuma y'amasezerano y'Arusha yavutse umwaka umwe hasigaye umwaka umwe kugira ngo habe amasezerano y'intambara ndakubwiye bya kera kuva 1987 ndubimubaze iriko urashobora no kuduga gushika ku myaka 35 uzo afite imyaka 35 mu myaka y'2020 mu mwaka uza yavutse ryari yavutse mu 1995 muri ntega na marangara twatanguriye ko yarafite imyaka ingahe yarafite imyaka 5
igihe ndadeye ko hari ibintu byinshi batazi yarafite
imyaka ingahe yarafite imyaka 8 urumva abo bose rero nuvuga ko ari u Burundi bushasha uriko uraduga nico gituma rero tuza gutegura ku buryo abo barundi bagenda bagira amabanga akomeye nabo nyene mbere bakayiha uko urumva muri bo kuva ku byaka 18 baratora wagenda ukaraba kuva ku byaka 25 barashobora kwitoza kugira ngo babe abahanuzi makomine barashobora kwitoza kugira ngo babe ndabirizwa ayaka ategekanya 25 barayifise kugira ngo bashobore kwitoza urumva rero ko igihe gihambaye cyane muri mu buzima bwa kino gihugu twese tuzokumenya tukaraba tukitegurira neza kugira ngo nituzote igihe aho gufata ingingo zikomeye cyane
ibihotoje
ariko ndabwira n'abarundi bo bene igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri komara babandanya kumviriza radio hijwe rya Amerika turi kumwe na Enoch mwiriwe neza
ndakumva
muri hega Enoch
amahoro
amahoro muri hehe
ndabumva neza ngo yaba parazite parazite kuba
yego meye duga kwijambo rero mubaze ikibazo ni mwamufise ikibazo canke cyo mu biro turi kumwe na president Sylvestre Ntibantunganya ehoze yarongoye Burundi tukaba turi ko tuvuga cyane cyane ku bishikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye eh duga kwijambo
yego reka ndamwambe kwanza mutumire hama ibindi bigo ko direct
yego
abera inarebe yavuye mu Burundi kuri 2015 lengo bahundi ariko rero no muzi bakeneye gutaha kandi mu gutaha kwa bakeneye kujya mu matora bakeneye gutsinda eti badotsinda gute hari hazatanga gutegura amatora byo kuri 2015 gushwa no muzi kuri 2019 hose narebe izo kwerekana imigambi yayo icyo ni cya mbere cya kabiri icyatumye bahunga eske icyo bacarahe uno muzi babaje mu Burundi gukina politiki kugira ngo batsinde amatora gusa cyane bazo bagiye gukemura bya bibazo byoba zaratumye bahunga kuko ni ndari abantu muri bo bagirizwa ibyaha bya Duterte ko bazo babaje bemeye gushika gushikira ubutungane kugira ngo ubutungane bukore akazi kabwo
murakoze Enoch turi kumwe n'umushyira na perezida Sylvestre Ntibantunganya ibibazo mubajije n'ibibazo byo kwishyurwa cyane cyane n'uhurikiye munani senarede ariko turaza kumuha akanya agira icyo bivuze ko naho ibyo bibazo bitamuraba cyane rwose imbere yaho ariko reka tubanze duhe ijambo Ndikumana miriwe Ndikumana muri hega Ndikumana
ya miriwe kwa Fenda Mahoro
duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
ijambo niko nyene ndumva umutumire wa Senate atabaye hafi
yego
niko nayo kubaza ibibazo birebire mbwa n'ubundi sinova ku murongo atacumbuze kubyerekeye ibiri hano mu gihugu cy'u Burundi
yego
turamaze kubona neza yuko nk'umugambo umaze nishi uri ngaha mu gihugu umugambi wa Senewe ni urongowe na Gatogwasa turamaze kubona itotezwa ryawo barafungwa bamwe abandi bakicwa abo n'abasanzwe bari mu gihugu mbe abo basenarede bo bari hariya bazi ko baje guhindura iki muri politiki y'u Burundi senarede imaze imyaka irenga kuri ine ingana kuri ine iri inyuma y'igihugu ubundi mu mwaka umwe bipfuje kuza kugira ngo bareke guhindura mu gihugu barabona neza ko bizaborohera
murakoze Ndikumana n'ubundi n'ikibazo Ndikumana baje n'ikibazo cyo kwishura senarede ariko nkuko twabivuze mu ntango twatumiye umuntu hano nosoye politike mu Burundi ayizi cyane rwose bivuga rero ko ashobora kugira icavuze ku bibazo bishikijwe n'abashinzwe ntahe no kandi Ndikumana reka tumwe ijambo perezida Ntibantunga
murakoze kandi nawe wayivuze ibibazo byinshi babajije iyo habanyene muri izo ndongozi za senarede urimo akavyishura tukavyumva mugabo ari kintu tutavuze reka buriya mbese narede ubu ni ikininde ugiye kuraba koko nk'uko abantu babivuze uko yatanguye nahigeze ubu urazi yuko mu myaka iheze habaye ingorane nyinshi zatumye mbere bagenda bacanamwo n'ibintu mwagiye munashikiriza mu kumenyesha amakuru aha rero kuri ubu byari kuba byiza mbere amenye neza ati mbega abo bavuga ko bazotaha ni bande ikintu cya mbere icya kabiri mbere barashobora gutsinda ibyo uno kubirekera abene igihugu kuko ijambo rya nyuma ni iry'abarundi niba bashima bazobatora niba bashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwitoze batabashimye naho bazokwemera byateguwe neza ahintahe yagiye hanyuma wayabaje ati byabatumye bagenda byaraheze ibyo nuko yabaza n'ukuri tunaza kubishurira cyo kimwe n'uyu avuga ati bazohindura iki bizoborohera buriya umunyapolitike kenshi abantu barakwibagira umunyapolitike arashobora gufata ingingo abona iti iyi nizo mfasha kugira ngo nshike kuco nemereye abarundi uzoze rero kugira ngo kuko uriya yagize kuko ngo nanje niko ndiza kugira urashobora gusanga kubera ibihe mugezemmo intumbero ingendo igezwe ko ari icangiriya ukabiyufata namananga karorero kuri twebwe na Melchior Ndadaye mu myaka y'igihumbi kimwe na amajana icumi na mirongo umunani dufashe ingingo yo gutaha mu Burundi twe twatwara impunzi hariho abatatwumva mbere batuvuze ko n'amajambo menshi cyane mugabo inyuma y'imyaka cumi aho imbuto twabibye kugira ngo demokrasi itangure kuvuga mu Burundi igice cyishikiye ko hakaba amatora haba perezida Melchior Ndadaye agatsinda afatanyije n'umugambi wa Banyafrodebu muri bamwe nyene bagira batinyigo mafashe ntiyari nziza hariho abaje bashobora gutaha kuko twashoboye guhindura ibintu mu Burundi aho urashobora gutanga n'ubundi burorero hirya no hino mu gihugu cyanjye mu bindi bihugu ubwo sivuze yuko uko byagenze kuri twebwe mu mirongo umunani nane na gatatu ariko bizogenda kuri senare
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Stanislas mwiriwe neza
Frederike
mwiriwe neza gira telefone uvuge cyane muri hehe
turi mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo Kigali mu Rwanda
yego
nagira amanze ngushimire Frederike nshimire n'umutumirwa
yego
ngo ni Stanislas karahanyuze icyo nagira wambwire umutumirwa ese mu Burundi nko gutora kw'amatora yego aregereje umuntu yemere gutora afite imyaka ingahe ese nk'utari mu gihugu we yemere kuzatorera aho ari nk'abatari mu gihugu cy'u Burundi nyine icyo nagira ngo mbabwire murakoze cyane ndabakunze kuganira
murakoze cyane rwose perezida ntibantuganya ashobora kuba afite ayo makuru ariko ayo n'amakuru kandi abari mu murwi se ntibashobora kuba butangaza cyane kumenya niba nibaza ko telefone ya Stanislas yoba icitse ariko reka mukanya perezida ntibantuganya agira icyo avuze ku kibazo ashikirije reka ariko imbere yaho duhe n'ijambo Albert mwiriwe neza
mwiriwe cyane muraho
mwiriwe Albert muri hehe Albert
muri
hehe
ndi muri Marawi
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
igicyumvira cyanjye ni uko amatora azogenda neza kuko nta kibuza ndabona n'ibindi bihugu byitwara nk'uko akarore nka Tanzania basanga amatora agenda neza ikibazo gusa nuko abantu bakoresha noza emotions zabo bakabakareshwa n'abantu bo hanze y'igihugu cyacu basanga bako batereye bigenda nazo ariko amatora azogenda neza
murakoze Albert deka do savez président ntunganya gira icavuze ko byashikirijwe na deka ibazo byashikirijwe na Stanislas abaza imyaka y'abazotora abari kuye gutora eka niba nabari hanze igihugu azotora ni ico kibazo ca icimvuro ca Albert avuga ko amatora azogenda neza akavuga ko mu gihe abarundi bashiramwe ibintu eka vya emotion ibintu vya karanga mutima amatora ngo ashobora kugenda neza nduge ku jambo
murakoze cyane Stanislas kero cyo abagije nkuko wabivuze nawe shoshora kwishura abantu bagize umugwi wigenga ujeje gutegura amatora mu Burundi mugabo kandi umurundi wese racane cyane bagira ati turarozi hari izo tuzo kumenya mu Burundi wese afite imyaka 18 uzuye arafise uburenganzira bwo gutora hanyuma imyaka 25 arashobora kwitoza kuba umuhanuzi mu ikomine bigashobora rero nuko ashobora no kwitoza kugira ngo abe umustanteri mu ikomine arashobora kandi kwitoza mu kibanza cy'umushinga mateka kubiraba abasenateri abakenguza mateka umuntu ashobora kwitoza ashinyaka 5 nayo ku kibanza cy'umukuru w'igihugu umuntu ashobora kwitoza ashinyaka 40 ego hariho ibitegekanijwe kugira ngo bashobore gutora hari ubuserukizi bw'u Burundi kandi hari abarundi benshi bafise ubwo burenganzira harabusanga bategekanije ingene boshobora kugenda gutora barumvise n'igihe biyandikisha ko handitswe abatari bake bari hanze inyuma y'igihugu mugabo gusa ico munagishura kiyo kiba kigoye
ni kubiraba impunzi kuko iyo umaze kuba impunzi ubwene igihugu utabufise bugufasha kugira ngo utore uburi munsi y'amabwirizwa agenga ishyirahamwe mbuza makungu riraba iby'impunzi. Impunzi rero kenshi na kenshi zitora mugabo iyo umurundi uba mu kindi gihugu utahunze ukitwa impunzi urashobora gutora uragenda ahari ubuserukizi bw'Urundi ukiyandikisha hanyuma hageze gutora ukazuzwa tora n'amajwi yawe mbere agaharugwa mu yandi.
Albert ati amatora azogenda neza mu gihe hatoba akaranga mutima k'abanyagihugu
ahubwo reka ndamufashe ahubwo reka ndamufashe kugira ngo amatora azogende neza abo bivako bivuga mbere ku bantu bashaka kuzokwitoza bazokwitoza naho urasanga hariho abari ku butegetsi bagira bati reka dusabe abanyagihugu bazotwongere hakaba n'abandi barindiriye bagira bati mbe natwe ni kuki tutoshikirwa abanyagihugu bakatwizera bakadutora abo n'abakabiri abagatatu hari abategura ayo matora bonyene no kuvuga uyu mugwi ujejwe ubugwi wigenga ujejwe gutegura amatora muri ya mici nakubwira ugwego rw'igihugu ugwego rw'intara ugwego rw'amakomine hari abakane nabo baza guhagararira amatora ababita mu gifaransa aba observateur bashobora kuva hanze y'igihugu nkuko bashobora kuva mu gihugu hagati ariko cyane cyane hariho bene Burundi kuko bose mvutse benshi usanga bava muri bene Burundi rero munabo bose hatagize ugira ati ngiye nikwegerako bakagira batereka dutunganye amatora meza ngira ngo niwa wundi avuga ati ibiganiro babyumvikanye neza biri ku murongo neza nta kibuza kw'amatora aheza akaba neza.
Tewe mutse nshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Samuel mwiriwe neza Samuel muri he
ndi mu Rwanda mu keka Kayonza
yego akandi kazina ninde akandi kazina kawe ninde
banyi tanzani wa Samuel
yego tuka ku ijambo ikibazo cy'imubiro turi kumwe na president Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi ukaba turi ko tuvuga ku bibazo bya politiki bishikirizwa muri iki gihe
maze kumva ibyo maze kuvuga ndije bafite umurongo mwiza wo gutegura iby'amatora ariko icyo najya nsabe abarundi nibo ubwabo bafite mu moko yabo uko bashaka kujyana igihugu muri rusange icyo nabisabira ni ugwa n'abatavuga bamwe n'ubutegetsi umwanya kujya baganira kujya amatora azagende neza icyo najya ngo umubaze ese abatavuga rumwe n'ubutegetsi bemere nabo guhagarara amatora urakoze
murakoze Samuela reka mukanya icyo kibazo reka n'icyo mubira mwashikije president Ntibantunganyagira icyo abivuze ko ariko reka tubanze duhe n'ijambo Thierry muri Beneza muraho Thierry
na mahoro
muri hehe
Bujumbura ariko sindabumva neza ariko kubyo numvise kuri sije nasomye ingene amatora yogenda neza Demir Bent jewe kintu mbona nuko leta yobanza ikemera gukorana n'abanyepolitiki bahunze kuko niyo banyepolitiki b'ukuri ba opozisi tuzi kandi ngiye kuraba bari batanzwe bahiganwa n'umugambwe uri ku butegetsi kuva muri Demir Bent kandi iyi migambwe bonyine bishyiriyeho ama ikindi nuko bokumvikana ku mugwi wa senyi ryawo apana babishyiriyeho bonyine bakabumvikanaho ikindi nacyo nuko borekura hari imfungwa za politike bafunzwe kubera ibyiyumviro byabo nabo nyine bakabarekura bakajya muri politike ko nabo n'abanyepolitike hanyuma icya gatatu nuko boreka abanyepolitike bakajya ku rubuga bakiyamata nk'abandi ubu mu gihugu cy'u Burundi nta muntu umwe ashobora kwambara umwambaro w'umugambwe aturukamo kiretse sandbefudibizi hagize n'uvuga yuko uri mu wundi mugambwe nka senere cyangwa forodebu ufite amahirwe make yo kubaho mu Burundi urumva ko amatora adashobora kuba meza ngo ibyo gusigaye mu mutekano ibyo bagira byose batande kumvikana ngo banze basubize ku murongo n'ibyo bisabye ko z'imbanyakure nta kintu na kimwe twapfa dushyitseko ahubwo aho kuzonka amahoro tuzojya mu bisumba ibyo dusanzwe turimo murakoze
murakoze Thierry Asano utize ko amatora ashobora kugenda neza arashikije ibyumviro ibintu abona ko byokorwa kugira amatora agende neza eka Samuel nabo nyine yavuze ikibazo cyo gushikirana n'abatavuganwe na leta president ntibantunganya abashinga ntabwo babiri mwabwire
hari ikintu Samuel yavuze Samuel wo mu Rwanda Kayonza yavuze igikorwa cyane kandi nakibuze nanje ati abarundi batwewe kwitabe n'igihugu ati no bafise mu mahoro yabo kazoza ku Burundi nibyo kuko urumva iyo hageze kurondera ubutegetsi ubuyobozi bw'igihugu niwe wagenda gusaba amajwi ni kuvuga rero yuko ataguhaye amajwi atabuyobozi ushobora kuronga atabukuru ushobora kuronga yavuze ati mbega abatavuga rumwe na leta bazugira ikibanza kimeze gute ati bemerewe guhagararira amatora niba numvise neza ikibazo ni ukuri sinocishura kuko kigenda bijejwe wa mugwi ngawe wode navuze nti ni ngombwa ushikurya amatora abantu bose yizigiye ko abantu bose bizera imigwi ijejwe guhagararira amatora hanyuma Thierry Bujumbura ati leta yokorana gute n'abahunze asa n'uvuga mbere yuko muri politike y'u Burundi ari bo bakomeye aha nagira ngo iretire ko yihenze yafatiye kuki kugira ngo ugende uzakomeye ko mbona ikikana muri politiki ukomeye ari ukugene mu gihe matora werekana ingene abarundi kwizigiye aza yuko numva bavuga yuko batavuga rumwe na leta woza kubaza ngira ngo abo mushima ko avuze yuko abakomeye abo bari hanze bonka bake laba imigambwe iri mu Burundi uzi neza kuva muri imyaka y'igihumbi n'amajana icyenda na 1993 amatora abaye urabe abarongoye iyo migambwe urabe abavuga muri iyo migambwe abari hanze uko bangana n'abari ngaha mu gihugu uko bangana aha rero nawe nyene ashaka guterera demokrasi yoza arashishoza neza akabona koko ibintu uko byifashe jewe ndaba neza tabugambwe umwe mu migambi ikomeye muri kino gihugu rudi urafise indongozi zawo zose hanze y'igihugu haba namba izo rero n'umuntu yoraba byanjye negwa umuntu akarabiza turaza turiga kuraya ibintu uko biri niduhe ubushobozi abantu kandi kuri ubu batabufise sinoja kuvuga ngo naka nongiye kugirira propaganda ucankuriya ngo jenda birazi neza uko yabivuze siko byifashe namba
icyo ni kibazo gihambaye cyane gose kuraba uko ibintu biri ni ibintu bishobora gufasha cyane cyane mu gihe haba hari nk'ibyo byo guhiganwa mu byerekeye amatora tubibutse inshuti mwese kamwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Eric muriwe neza Eric muratwumva
ndabumva
duga ku ijambo ikibazo cy'imviro ego nihaba hari nihaba hariho iradio cyangwa bashize kuri haut parleur no ikure ko turumva amajwi muri background
nari mfite ikibazo ngomba kubaza abatumire banze ndamukiga abatumire
ego
hanyuma akabazo kandi nashaka kubanza kubabaza mbega mu gihe waba wemerewe gukorana na leta y'u Burundi mu matora ya 2022 ni ikihe gishasha cya mbere bogenda gukora bohindura kugira ngo abanyagihugu b'abarundi nabo baronkere inyungu icya kabiri
duga kwija turakumva
cya kabiri nagira kubaza mbega mu gihe bazaba bemerewe gukorana na leta y'u Burundi mu matora ya 2022 mbega mu gihe hariho batukwemererwa yuko bakorana impunzi cyangwa abapfunduwe politiki 2025 bafungu kwa mbega bo kwemera gukorana na niyo leta mwa matora cyane bo bigenza gute kibazo cy'anyuma narifise cyavuga ngo mbega mu gihe bazuba bashaka gukorana na leta y'u Burundi iyo ibo munzi byose nije navuze batabikoze leta y'u Burundi tatemeye mbega ntibemera kubitamwo abazoba bari mu mpunzi ntibazohava babona nabi abari bakurikiwe mbere nk'uko byari byagenda 2015 kuko twashaka kumenya neza mu gihe bazoba bagiye muri leta y'u Burundi aba bari ngaha mu mpunzi ko nta kintu kibi bazigira babona abo bantu babakuriyeho hejuru murakoze cyane
murakoze Eric ni ibibazo mwabaje namwebwe mwabibajije mufise mu mutwe nk'umu unuwanyi chanje umutegetsi umuhari sinare ariko nkuko twabivuze abanyapolitike binariwonye bose barashaka kugira ico bavuze cyane cyane turavye ku kibazo cyawe cya mbere aho muvuga ati none imigambwe izoja mu matora ika izohindura iki imigambwe izoba yinjiye mu matora izohindura iki tutavuze umugambwe cyangwa urunani rumwe mu gihe imigambwe itavuga rumwe na leta yo ika yokwego gukorana na leta y'u Burundi ikibazo c'impunzi batacumvikanye ko nabapfunzwe byogenda gute izo ni zimubiro nka abanyapolitike banonose politike y'u Burundi bashaka gushikiriza president ntibantunganya
oyi urakoze Frederic erega ucubona yuko abantu bari ko yakurikije kiganiro cawe kiganiro c'ivi rya Amerika bipfuza kumva abo bantu bo muri senarede bonyene bakaza bakabasigurira kuba mbere na jewe nukwipfuza kubumva bariko barasigura neza imboni mvano y'ingingo yabo umva yuko ituma bagira ibibazo byinshi cyane bibaza
turumva ko banyotewe ibyimbo byabo tuzobatumira mu minsi imbere
bafite ibyimbo byabo n'ukuri urabona ko babaje batigishasha buhindura ati sino bishurira
yego
babaje byo kuvugana n'impunzi sino bishurira ni byinshi mugabo gusa cyo novuga buriya kuko ndayivuze kare muri politike umunyapolitike araraba igihe agezemo agafata ingingo mugabo akarukinga afashe ishobora kuzosahiriza igihugu no kuri ikibazo cy'impunzi umuntu ashobora kwibaza ati mbega hari amatora meza yoshoka mu Burundi abahunze inyuma y'ibyavuganye mu mwaka wa 2015 batabanje guhunguka bica binyibutsa ikibazo twari dufise mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo icyenda igihe twe twari turi mu mugambi sa wa Nyafurudebu turi ko turahanira demokarasi mu Burundi hari abagira bati mbega murashobora kuja mu matora abarundi bahunze bataratahuka mugabo tumaze kuja mu matora hanyuma perezida Melchior agatsinda hanyuma umugambi sa wa Nyafurudebu ugatsinda ukaronka intebe nyinshi mu nama ishinga amateka nta minsi ibiri yaheze tutabonye abarundi benshi bari bahungiye mu Rwanda bari bahungiye muri Tanzania bari bahungiye muri Congo batahuka ngahi Burundi bagiye gusura komba n'ugwimo rwacye rukurikira inyuma y'amezi atatu urumva uko guhindura mu ntware biciye ku barundi bonyene cyaratumye abo bari hanze bizigira ubwo rero ibi byerekeye ibyo bantu bahindura ejo bundi nari kumwe n'abantu bahuka b'abakatolika mu ikwandiro ryabo bari bafise ingozi narasiguriye ico umuntu atizo kwama ate mutima imbere yuko aja gutora n'ugende gutora mu musunikano n'ugende gutora ugira ngo reka nje kwirabira abatamba n'ibiki iyo hageze amatora zuriha akanya ubicisha murajya mahwaniro bagirisha ari ama meeting ubicisha mu maradio ubicisha hehe kumenya ibyo abo baje kwitoza bemera kuzokorera abantu baho baje kwaka majwi ari uwitoza mu ikomine wumvirize neza
imigambi bafise
imigambi bafise ari uwitoza mu bashinga amateka ubyumvirize na cyane cyane ari uwitoza ku mukuru w'igihugu wumvirize imigambi afitiye igihugu hanyuma uzogenda utora urazi imbere ya byose iyo migambi kuko niyo wese ikazogufasha kuraba yuko ibyo yemeye abikora uko nafite kugenda ugasa gutora gusa ngo nakana mushimye kuko no munsi yambaye ukucuje kuriya inyuma byogora kumenya ugira uti nzogenda gupima yuko ibyo yemeye abikora gute ibi rero ngo byiye ntibigwatse na rede gusa bibigwa abantu bose bazokwitoza baba abari mu mugambo uri ku butegetsi muri kino gihe babagira bati harageze natwe uko twoshikirwa tubisaba barundi abarundi bazorabe imigambi imigambi nayo ikabifatiye kubigoye abarundi mu gihe canone kandi ibigoye abarundi mu gihe canone sinzi ko rwogira mu cyo kimwe n'ibyo ari bagoye mu 2015 cyangwa ibyo ari bagoye mu 2010 cyangwa ibyo ari bagoye mu 2005 usanga hari byinshi nyabwo abarundi je ndabwiye ndabahanure muze muraraba muze murumviriza haba murabi kwiyo migambi itomode koko ari migambi ije izobatuma muva muri izo ngorane muva mu bwo bukene mufise muri kino gihe
bashobora no kubaza ibibazo kubyerekeye iyo migambi nyene
ego ashe ni kwibaza nyene bakayibaza bituma kenshi usanga yageze guhiganwa naco ne cyane kuba riganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu n'ahantu hari amaradiyo nibonesha kure biteye imbere bahora batunganya ibiganiro bihuza abagiye kwitoza wewe uri hiyo muri Amerika urabibona muri kino gihe
nyine
mu muganga wa demokrate abantu bashika 200 bagenda kuzora sigura amaboro boro haragenda bikura mwagira bati nyabu na hayo hambaye abandi bati harababa bati ayi wacu bakavamwo amakazi ushika wasigara umuntu wa cyangwa babiri baheza bagatogwa mu rero nabigenewe urumva abantu babagiye bumviriza babagiye none ivyumviro byabo bagiye babona imigambi yabo bagatora rero imigambi imigambi ikaba mugashe umuntu agenda ayivugira agenda ayishira imbere
tubibutse nshuti mwese ko muri komo rabandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Kwizera mwiwe neza Kwizera matwumva ku ijambo Kwizera muratwumva
ndabumva neza
muri hehe
ndi mu Rwanda ku Kacyiru
ya kandi kazina kawe ninde
na Johnny Brice
John Brice duga ku ijambo kibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane ku byimviro eka n'imigambi iri kwirashikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye barimo abarongoye amashyira hamwe yatagira byicaro atagira inyungu za politike eka twatumiye umutegetsi yanonose politike y'u Burundi na wakabari perezida ntibantunganya aho twari Burundi duga ku ijambo kibazo cy'imviro mu kanya gato
najya ngo mushimire ijwi rya Amerika no mutumirwa mwadutumiriye kugira ngo dusobanure za politiki z'i Burundi mu gihe twitegura kwinjira mu matora 2020 nagira ngo mubaze utubazo hari ibintu yaravuze mu kanya ko mu gihe Burundi bwa butegura amatora batekereza ku Burundi bari hanze bagiye hanze nk'impunzi ariko nibaza ndetse haba hari kwibazwa ikibazo gikomeye Uburundi bifite b'impunzi ko kishobora gutinza igihe cy'amatora nicyo kibazo wenda najya mvuge najya mubaze wenda atekereza iki ku matora agiye gukorwa mu gihugu cy'u Burundi ko igihugu cy'u Burundi byaragaragaye ko mbere y'amatora hagiye haba ibintu bitandukanye by'urugambogambo abaho guhindura abayobozi b'inyamakuru aho i Burundi abenshi badashyigikiye leta cyangwa se batuvuga rumwe na leta bakavuga ko ihindurwa ry'abo bayobozi ryaba rifitanye isano no kugira ngo umugambi uri ku butegetsi wigarurire ibikorwa biri ku bya leta by'ishyaka riri ku butegetsi kandi se byaba bitazagira ingaruka nyuma y'amatora azaba mu Burundi wenda hatabaho kumvikana kw'amashyaka cyangwa se imigambi izaba yari yaharaniraga imyanya kuba perezida w'i Burundi nige najya ngo munsobanurire
murakoze Kwizera reka tumuhe ijambo perezida ntibantunganya gica vuze muravuze cyane cyane ku kibazo cyo gutunganya amatora impunzi zikiri hanze kandi kibazo mu bitasobanutse neza kivuga ko ariho abarongo ibinyamakuru bahinduwe reka tumubaze niba ayo makuru yo bayaze
hari ikibazo n'uze chimpunzi n'akivuze yuko no mu Burundi cange mbere mu banyapolitike cange abandi bagenda bakurikirana ibibazo byo mu gihugu cacu harabagira bati mbega ayo matora impunzi zitarataha ashora kugira icyo ashitse ko gikomeza ukwizera ukwizerana hagati mu Burundi. Bwana ubiye kandi yuko koko muko amabwizo y'igihugu cy'u Burundi yabitegekanya imbunzi nta burenganzira bwo gutora zifite. Ariko amatora agenze neza akabyara intwaro ubutegetsi bwiza birashobora guta icyo kibazo cy'imbunzi iheza kikaronga inyishu. Nababwiye ibyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1993 igihe hari amatora ubwa mbere inyuma y'imyaka yarenga 20 yari iheze Uburundi buvuye matora ya nyuma mbere yari imyaka isha kuri 2056. Ubu rero aravuze kandi ikibazo cyo guhindura abantu hirya no hino. Sega n'ukumenya yuko mu guharanira ubutegetsi y'icyo matora umuntu wese agerageza gufata ingingo yibaza ati izi ngingo nizo zizomfasha kugira ngo ndonke amajwi menshi. Ariko hari aho ubitegura gutyo ugasanga kimwe wagira ngo ushaka gushika ko kigeze ko ugiye gusoma ibyitwa shingiro bya Repubulika y'u Burundi mabwiriza jewe nzi hari aho hategekanije yuko ibyiyumviro byose muri politiki mu by'ubutunzi mu by'imibano bitegerezwa kugira uburenganzira bumwe kukumvikana mu bimenyesha makuru byegamiye leta ni ukuvuga iradiyo y'igihugu televiziyo y'igihugu ibinyamakuru byandikwa ubumwe Nouveau du Burundi n'ibindi kugira ngo ibyo byumviro byose bishobore gushika. Iyo hagezeho amatora umugwi ujeje utunganya amatora utegereza gutegekanya neza ingene imigambwe yose abayigarwa bose bashobora kuronka uburenganzira bwo gushikira ibyumviro byabo
n'umwanya ungana.
Aba rero batugashyirwa muri ayo mabanga uzogenda agakora kubiri n'ibyo abarundi bazobona yuko ajanywe n'iri ntumbero.
Naye
ahandi jewe ndanota ku mikomanda ndanotera ibyatsi ngo ni uko ari mu mugambwe uyu cyangwa uriya bashyize hariya nzomurabira kutazokora yakora aja muri ibyo abantu banuganuga bikariyo tubona ko ashyira imbere nzogira nti wahubye wihenze niyo bikora neza naho nzogira nti laba bwa bundi bamwe bavuga ngo ko we uva mu mugambwe uyu n'uyu tuzokora neza uraberetse kushobora gukora neza. Aha nibutse muri kahise ka kino gihugu ndiramvuga izina ryiwe kuko uyu akoze neza no kubivuga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1993 hariho umushingantahe Kanyenkiko Anatole yari umukuru w'igisagara cya Bujumbura. Hanyuma rero amatora amaze kuba agahera Perezida Melchior Ndadaye yatowe aramwandikira ubutumwa bwo kumukeza. Yakoze rero muco bita mu Gifaransa le comportement républicain yigenjeje nk'uwemera Repubulika ati abarundi batoye ntawe uriho gushima uko arundi batoye. Mugo mu mugambwe wiwe hariho umuntu yitwa Mukashi Karori yaramwitukiye aravuga ngo yagiye gukeza ngo abatowe muri Frodebu mu kandi badatanye umugambwe. Oya iyo ugiye kwitoza none je ndabona abantu je ndamutima witeguye hamwe uwutsinze nawe ugira uti reka ndamubwire nti watsindiye abarundi ndagukeje.
Iyo niyo nyifata nziza muri politike. Ndabona kanya katujanye turatufise abanywanyi Joseph mwiriwe neza.
Mwiriwe Frederic Mundikize.
Mwiriwe neza. Ngatoye cyane kose ikibazo cy'imbyiro.
Nagawazo ariko mbazo ndamukirize uwo nyakuba Silvestre Ntibantunganya.
Yarakumva tuga ku ijambo.
Nk'umunyapolitike w'inararibonye nakabazo k'amatsiko.
Yego.
Niba nta tegeko ribakumira namwe mwiteguye utanga kandidatire muri aya matora y'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Sawa kabazo kanje nako murakoze.
Urakoze Joseph Mukanya arakwishura kw'ico kibazo ariko reka dene jambo Jean-Claude mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Muhiga Jean-Claude.
Ni twengira imana Jean-Claude akunze kwitaza Veroni ndi mu Rwanda. Ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera umurenge wa Juru kagari ka Juru mudugudu n'Inyamigende.
Kabazo gatoyi cyumviro mu kanya gatoyi cyane.
Yego. Ikibazo namubaza ese ko mu Rwanda iyo amatora ageze tubona aba muri demokarasi. Halo?
Duga kwijambo turakumva.
Hanyuma rero igihe cy'amatora mu Burundi cyagira hakaba imyivumbagatanyo, ese abona demokarasi ikurikizwa mu gihugu cy'u Burundi cyangwa ni ukuyumva mu magambo gusa? Nicyo namubaza. Murakoze.
Murakoze Jean-Claude. Reka duhe n'ijambo kandi David muriwe neza.
Ndabumva neza.
Egome ikibazo cy'umviro
ndabanze gusuhuza mene cyubaro ibantu munganya kuko si ubwa mbere dore kuri platform ya VOA.
Egome
hanyuma akabazo namubaza abari ku buyobozi mu Burundi bakunze kuvuga ko abantu bari muri senare cyangwa bahunze ubutegetsi cyangwa bari muri opposition baba bashaka ubutegetsi bafite inyota y'ubutegetsi. Ntibazane rero siko hari ababa barahunze basanzwe bafite imyanya y'ubutegetsi, tuzaba ari aba vice president, abasoza aba minisitiri, kubera ikivugo nk'iyo ngiyo neza. Kandi n'ubundi mu kutemeranya n'ubutegetsi ibyo gukora bari ku butegetsi, imvugo nk'iyo ngiyo yakavugwa gute ko n'ubundi baba
Murakoze Joseph President Ntibantunganya. Ikibazo cya mbere cya Joseph abaza niba muzo kwitoza. Ni ikibazo cya Jean-Claude avuga ko muri demokrasi mu Rwanda iyo hageze amatora ika demokrasi ibonekeza, mu gihe mu Burundi hacaba imyerekano. Akaba hari rero na David ikibazo cyo cya nyuma, imvugo z'uko abanyapolitiki batavuga umwe na leta bari ko baronda kenshi na kenshi ubutegetsi kandi bari bawusanganywe. Duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose ibyo bibazo bitatu.
Yego, jewe uyu mwaka mfite imyaka 63, ni ukuvuga yuko mfite imyaka indekurira ubwa mbere ho gutora kuko ndabumva ngeje imyaka 18. Ubwa kabiri mu biraba imyaka nta kibazo na kimwe cyo kwitoza cyangwa imyaka ikwiye. Hanyuma mu biraba ibindi ufatiye ku isaba n'amategeko, ndibaza ko kugeza uyu munsi atana hamwe jewe nimiriwe kwitoza. Ariko rero si kuri iradiyo Ijwi rya Amerika noza kuvuga ngo nzokwitoza ha cyangwa nzokwitoza ha.
Ubitangaje kuri iradiyo Perezida Twojo.
Oya, ni hagira umuntu azobitangaza ibyo azotangaza aramutari ibyo azokora.
Umutegetsi wese afite iyo migambi abitubwiye kuri radio Ijwi rya Amerika tukaronka iyo nkuru bwa mbere. Uwo mutegetsi wese twabishima wari we wese
nibyashika bazubabwira bikeneye. Nuko hafa rero tujye kubibaza ahubwo n'icyo cyurumba yuko cyoroshe. Ati mu Rwanda hariho demokrasi, ati mbwa mu Burundi harakunda kuba ibyo kwivangatanya. Sindi ngira ngo ashaka kuvuga bimwe byo mu 2015 siko byamye biba mu Burundi. Egome icyo yovuga gusa nuko mu Burundi inyuma y'amatora yagiye aba kuva mwaka w'1961 amatora yagiye akurikirana n'ingorane. Twarabonye ingorane zakurikiye inyuma y'amatora yo mu 1961 aho baca bagandagura umuganwa Rudolf Hoffmann. Twarabonye ingorane zakurikiye amatora yo mu 1965 imbere yaho habaye igandagurwa ry'umushikiranganji wa mbere Cyeringenda Ndumwe. Hanyuma yaho y'ayo matora hari ingorane zatikije inganda mu gihugu. Twarabonye ibyabaye inyuma y'amatora ya 1993 nabo nyine ari ingorane. Ariko mu 2005 nta ngorane zabaye. Mu 2010 hari abavuye mu matora baranka kubandanya, kandi aha agenda bavuga nti barafashije umugambi CNDD-FDD gutsinda. Mu 2015 harabaye ingorane koko zari zishingiye ku byo abantu bagenda biyumvira aho bahagaze ku byerekeye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. ariko je twibaza yuko ibyo byose ari byo abantu ubutegeje gukuramwo inyishu ingendo yabo kugira
ngo amatora
azabyara ibintu byiza
yego cyane cyane amatora y'imirije
yego ibyo muri bya muri cyane
nabo ndabona kanya katujanye president ntibantunganya
ndaheje abari ku butegetsi birashika si mu Burundi gusa urashobora gusanga umuntu ejo yari ngaha higeje akaba ngaha ejo yari mu bantu bava ku butegetsi amugasanga agiye muri opposition ibyo ni ibintu bishika igihambaye gusa nuko umwese agenda abikora yagiye guhiganwa yubaha akubahiriza amabwirizwa y'igihugu.
Akabazo ka nyuma kerekeye cyane cyane amakuru yatangajwe n'abandi barundi bahurikiye eka mu muhari mushasha basabye ko eka inama mpuzamakungu ijeje umutekano yo remera Burundi kugira ngo bwunguruze amatora eka uwo muhari ukaba wavuze kandi ko horungikwa n'inteko ivyo bibazo mwavyakiriye gute
jewe tu tamo pagaze nuko tutatembere igihugu aho kigeze wogira uti uno munsi ndahagaze amatora uyu munsi bega uburundi mwakuza ko twagwa gute mwoca mugenda muri bimwe bya sokwe ni ruze byo kugira ngo mbega ubimparo mfate kibanza gute narabaye muntu wara mfata kibanza inyuma y'impfugwa mikyo ndati siyo nzira nziza ahubwo icyo abantu buharanira muri aya mezi munani asigaye kugira ngo matora abe nuko umurundi wese mwe nadondagura nukuri wo kwigurura umutima kugira ngo abareke bene Burundi bitorere bo nyene abazubarongora mugabo mu mahiganwa asukuye neza
kugurura imitima
guhagarika amatora iyo sinzira nzima gatonyi ntawe ndoyihanura jewe president bantunganya
kugurura imitima ni kintu gihambaye cyane gose nakamuga komeye muteye president Sylvestre ntibantunganye ndabashimiye cyane gose kukanya amatoyi kugira muhe kiganiro iradio ijwi rya Amerika turashimiye engineer Maclean yadufashe mu yobizuma tukaba kandi dushimiye na Fatukarara yigiranije ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwateye akamo mukashwiza izimvire vyanyu ekani ibibazo vyanyu turashimiye n'abanywanyi bi radio ijwi nyamerika bose bakurikiranye ikiganiro cacu muri sanga mwese.
Radio ijwi nyamerika yabaye so chachu radio speak America yo yabaye isubizo chachu mugucera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo chachu mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo chachu gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzanyo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika.